Uyu mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ifite niyo ngabo abaramutsa. Arabisi bigira imana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi.
Mwaramutse Fidele tuyahere muyavugwa muri Afrika. Leta y'u Rwanda yashyizeho amabwirizwa mashya yo kwirinda icyorezo cya COVID-19 inyuma y'uko bigaragaye ko mu gihugu habonetse abantu banduye COVID-19 3,553 guhera ku itariki ya 11 kugeza ku itariki ya 20 y'uku kwezi kwa gatandatu. Itangazo ry'inama y'abashikiranganji yarayibaye rivuga ko ingendo zibujijwe guhera isaha imwe z'ijoro kugeza isaha 10 zo mu gitondo, mu gihe ibikorwa byemerewe kubandanya bizoja bihagarikwa isaha 12. Ingendo hagati y'umujyi wa Kigali n'intara ndetse n'ingendo hagati y'uturere tw'igihugu zirabujijwe, kiretse ku mpamvu za serivisi z'ubuzima cyangwa izindi serivisi z'ingenzi. Gusa imodokari zitwaye ibicuruza ziremerewe kugenda mu turere twose, ariko ntizitwara abantu barenze babiri. Mu zindi mpinduka zabayeho ni uko inama zikogwa imbonankubone zizobandanya, gusa ibitigiri by'abazitabira ntibizorenga 30% y'ubushobozi bwo kwakira abantu bw'aho bateramira. Abitabiriye inama kandi bazoja basabwa kwerekana ko bipimishije virusi ya corona. Ku bijyanye n'ibikorwa bihuza abantu benshi, navyo hari byinshi byahindutse ugeranije n'ingingo zari zihasanzwe. Ibirori bitandukanye byaba ibibera mu ngo canke ahandi hose birabujijwe. Imihango y'ubukwe yose harimo gusaba, gukwa no gushingirwa byose byarungurujwe. Mu kazi ka leta naho harimo impinduka z'uko buri rwego rusabwa gukoresha abakozi nkenerwa batarenze 15% by'abakozi bose, mu gihe abandi bakorera mu rugo ariko bakagenda bakurakuranwa. Abasirikare ba Burkina Faso barishe intagondwa z'abajihadiste 11 bongera barasambura amakambi 3 y'iterabwoba mu ndwi iheze mu bitero byakozwe n'abajejwe umutekano. Igisirikare kivuga ko ibyo bitero byabaye muri uku kwezi kwa gatandatu hagati y'amatariki ya 14 na 16 mu buseruko bw'icyo gihugu. Afrika y'Epfo igiye gushingwamo ihinguriro rya mbere ry'urucanco rwa COVID-19 ku mugabane wa Afrika. Perezida Cyril Ramaphosa yavuze ejo ku munsi wa mbere ko ubu Afrika yatahuye ko incanco zitazokwigera ziva hanze ngo zishike ku gihe kugira zirokore ubuzima bw'abantu. Perezida Ramaphosa yabitangaje inyuma y'inama yamuhuje n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS hamwe na perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron mu nama yabahuje hakoreshejwe ubuhinga bwa video. Ariko kubera uwo mugambi uzofata igihe, incanco za mbere ngo zizoboneka mu mwaka uza.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Inyuma y'urupfu rw'amasinzi y'abantu yatumye haca haba impinduka muri politiki y'incanco mu Buhindi, icyo gihugu cyatangaje ko cyacandaze abantu 7,500,000 COVID-19 ejo ku munsi wa mbere wonyine. Niwo munsi wa mbere hacandazwe abantu benshi bangana uko. Isekeza ryo gucandaga abantu ku bwinshi rikurikiye impinduka zatangajwe n'umushikiranganji wa mbere Narendra Modi mu ntango z'uku kwezi, aho yavuze ko leta izogura ibice 75% by'incanco no kuzikwirakwiza mu mareta ku buntu. Ibihugu bya Somalia, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Afghanistani hamwe na Siriya biza ku rutonde rwa mbere aho ubuzima bw'abana bubangamiwe ku isi. Muri raporo ngarukamwaka y'ibihugu bihotera umwana, ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryavuze ejo ku wa mbere ko hafi ibice 60% by'amabi akorerwa abana abera muri ibyo bihugu.
Urakoze Aloyisi Bigirimana kuri aya makuru yo hirya no hino ku isi. abayobozi b'abanyamurenge mu bice bitandukanye vya mu Minembwe muri Republika ya Demokrasi ya Kongo barabivandikiye umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi bamusaba gutorera inyishu ikibazo c'imigwi yitwaje ibigwanisho iriko irashaka kubomora ngo bave muri Kongo. Uyo ni Ndahinda Korojo umuyobozi wa lokalite ya Kivumu ari mu bateye igikumu kuri ugo rwandiko. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Burundi amashirahamwe 12 arimwo mpuza makungu aranegura ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya kuba rishaka kwirengagiza amabi akogwa mu Burundi hamwe no kudahana kubandanya kwibonekeza muri ico gihugu. Amara yandi mashyirahamwe ari mu gihugu asanga abavuga ivyo arabansi biterambere n'ubumwe bw'abarundi. Eroje wirikaneza ari Nairobi muri Kenya niyo nkuru adufiti.
Kuri uwa mbere yaje kwakirwa na President Evariste Ndayishimiye useruka ubumwe bwa Buraya mu Burundi yavuze ko mu rugendo yahora muri Brussels ku cicaro c'umuryango yahakuye inkuru nziza. Nayo si yindi ni uko ibihano vyafatiwe Burundi kuva mu mwaka w'2016 bishobora kuvanwaho.
J'étais venu l'informer en primeur des orientations qui ont été prises dans des groupes de travail interne aux institutions européennes associant
Naje kumuhamakuru y'umushuhira ko hari ingamba zafashwe n'imigwi itandukanye urikiyemwo ibihugu 27 bigize umwe bwa Buraya kubijanye no Burundi mu mpera z'ukwezi guheze. Iyo migwi n'umutima umwe yafashe intumbero ukora ku buryo hafutwe ingingo yahagarika imfashanyo zahabwa leta ya Burundi. Ni intambwe ikomeye kandi hambaye mu myumvire y'abashikiranganje y'ibihugu bya Buraya hamwe n'ibisata bitandukanye bose barakurikiranye ibyabaye mu Burundi. Ubwo rero izi ngingo zifatiye ku mpinduka nziza zashyizweho n'umukuru w'igihugu mu vyerekeye intwari ibereye igihugu kigengwa n'amategeko hamwe no kubahiza agateka kazi na munsi.
Des évolutions positives qui ont été initiées par le président de la République en termes de bonne gouvernance et d'état de droit et de droits de l'homme que ces mesures ont été prises.
Niko Claude Bocu yabwiye abanyamakuru y'Ubujumbura hejeje kwakirwa na President Ndayishimiye afise akamwemwe kenshi. Uyu mubonano wahuriranye n'ikete amashirahamwe mpuzamakungu 12 yandikiye umuserukizi mukuru w'umuryango w'umwe bwa Buraya n'abashikiranganje imigenderanire y'ibihugu bigize iryo shirahamwe. Aya mashirahamwe yakavuga ko arajwe ishinga n'ukuntu ibihugu vya Buraya bisa n'ibiriko vyirengagiza iho nyango wajya gataya akazi na muntu mu bisata bitandukanye hamwe no kudahana kwimakajwe mu gihugu. Rimwe ryose muri aya 12 rifise ico rifatirako kuri izo mpungu ngenge azipije yisunga gateka k'abanyamakuru.
Par rapport à la liberté de la presse, nous avons vu une réouverture très limitée.
Oui, j'ai entendu dans ma cour de quoi, il y a eu le rugero ruto cyane. Ibi nyamakuru vyugawe mu 2015, ijwi rya Amerika na BBC biracungaye. Kuba CPJ kandi turarushinga no kubona tamatohoza yigeza abayizewe kwizimangana ryo munyamakuru Jean Bigirimana yakorera kinyamakuru iwacu. Mu byo twatohoje abanyamakuru baterwa ubwoba bagasugerezwa n'indongozi mu ntwaro hamwe na umugambi uri ku butegetsi. Uruhare rw'abanyamakuru muri kahi zabatohoza kubwicanyi ukurya ibiturire n'ibindi bintu bikomeye bifitiye akamara Abarundi biboneka neza ko ubwo bwisanzu atabwo bagifise kandi umwe bwa Buraya ntibushobora kwirengagiza uko kuri. Niko Tom Gibson aserukira CPJ i Brussels yabwije ujya Amerika. Louis Maje nawe umuyobozi wa Human Rights Watch muri Afrika yo hagati agaruka ku bindi bituma.
Pour Human Rights Watch, il faut d'abord que les assassinats et les abus cessent et que leurs auteurs soit traduit en justice.
Les médias ubwicanyi n'ayandi mabi bibwirizwa guhagarara ababikora bagashengezwa mu butungane. Ibinyamakuru byo mu gihugu na mpuzamakungu amashyirahamwe yigenga umugwi wawe nutohoza ku Burundi bategerezwa guhabwa uruhusha rwo gukora bitegenza mu gihugu niba ataco leta iyo sa nk'uko izemanga kubera ikabategetsi banse kuva kwizima bagahakana yuko hagira umuntu n'umwe n'uwakirazira aja gucungera uko agateka kazi na muntu kubahirijwe mu Burundi.
Droit de l'homme au Burundi.
Niko Maje yaganirije ujya Amerika avuga ku ino migenderanire hagati y'umwe bwa Buraya no Burundi. Evelyne Butoyi umuvugizi w'umukuru w'igihugu nawe nyene yemeje ku biganiro bigeze heza.
Ibiganiro hagati ya leta y'u Burundi hamwe n'ishyirahamwe ry'ibihugu by'umwe bwa Buraya bigeze heza cyane kuko bariko baja kuri iyo ntumbe y'uko nyene ivyo bihano biva mu nzira. Ivyo navyo murazi ko muri politiki bica muri ivyo biganiro. Ivyo biganiro bihagaze neza gushika uno munsi
ariko na Bocu baragwa kagaruka.
Hari intambwe ikenewe yatewe n'iyo migwi ibiri navuze y'i Buruseli, ariko ibyo ntibihagije. Hategerezwa kuba urwandiko rw'abanyamategeko rukanemezwa. Bizosaba igihe, ariko icyangombwa ni uko gari ya moshe yamaze kuva mu gituro yarasafutse. Niko Bocuyongeyeko. Nubwo ibihano by'umwe bwa Buraya bitarakurwaho, Burundi mu kiringo cy'umwaka Evariste Ndayishimiye amaze ariko ubutegetsi buramaze kwinjiza ibitego byinshi. Ntibukiri ku rutonde rw'ibihugu bisuzumwa n'akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano, kandi akanama k'amahoro n'umutekano k'umwe bwa Afurika n'ishyirahamwe rya Afurika y'ubuseruko EAC nabo basavye ko ibihano byose byafatiwe u Burundi byovanwaho. U Burundi bwari bwahariwe ivomo n'amakungu kuva mu 2015 igihe nyakwigendera Pierre Nkurunziza yitoreza ikindi kiringo cyateye impari batavuganwe na Senda DFDD. Umugambo uri ku butegetsi bemeza n'ubu ko caho nyanze ibwizwa nshingiro n'amasezerano ya Arusha yagushikanye ku butegetsi mu 2005 inyuma y'imyaka irenga 10 ari umugwi w'inyeshamba ugwanye ubutegetsi bw'ico gihe. Ono yavuze ko injyana z'umwaka wa 2015 zahitanye n'imiburi y'iburi abantu 2,200 ibihumbi biburirwa irengero, mu gihe inusu y'umuriyoni bari bahungiye mu bihugu by'akarere, ubu hakaba hasigayeyo ababa 300,000. Eloge urika neza, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Eloge. Mu Burundi kandi ubutungane bw'igihugu bwafashe ingingo yo kugabanya igihano cyari cyakatiwe umwe mu baharanira agateka kazi na muntu Jean-Marie Rukuki. Yari yafashwe arapfungwa mu mwaka wa 2018 yagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu. Igihano ciwe cavuye ku myaka 32 kishigwa ku gupfunga umwaka umwe. Inkuru y'Idonido na mugenzi wacu Pierre Claven iyo nkuru.
Amakuru y'Ijwi ry'Amerika ryaronse nuko ingingo yo kugabanya igihano cha Jean-Marie Rukuki yagiye habona kuri uyu wa mbere muri sentare nkuru ya Ntangwa igisata cy'iyungururizo. Jean-Marie Rukuki yakoreye ishyirahamwe rihanya agateka kazi na muntu Akate Burundi, yaramaze imyaka hafi 3 aciriwe gufungwa imyaka 32 ku vyaha byo guhungabanya umutekano w'igihugu no kugarariza ubutegetsi. Ico nico gihano gikomeye cari kimaze guhabwa uharanira agateka kazi na muntu kuva Burundi bwikukira. Muri bagenzi we basangiye rugamba rwo guharanira agateka kazi na muntu nka Maître Dieudonné Bashirayishize atwara urunani Kavibe akamweme ni kose. Bashirayishize yaganiriye n'Ijwi rya Amerika yari mu buhungiro.
Umunezero wo kubona umuntu yarafashwe mpiri igihe kitari gito, umuntu haranira agateka kazi na muntu yaramaze imyaka itari mike mu bunyororo kubera karenganyo, asubiye kuronka umwizero w'uko vuba agiye gusohoka ibohero. Nta cyaha Rukuki yari yarakoze cari gutuma apfungwa. Ikintu conyene bamwagiriza nuko yakorana n'amashirahamwe haranira agateka kazi na muntu. Nk'iyo myaka yari amaze mu munyororo azira ubusa ntihagire uwundi muntu azosubira kuyimaramwo.
Igihe yafatwa mu mwaka w'2017 igipolisi c'u Burundi cabanje gusaka iwe mu gisagara ca Bujumbura. Mu nyuma igipolisi cerekanye impapuro casiguye ko arizo Rukuki yakoresha mu gukorana n'abashatse gutembagaza ubutegetsi hamwe n'abashaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Ico gihe abaharanira agateka kazi na muntu bigenga nka bose bari baramaze guhunga igihugu. Maître Bashirayishize yakurikiranye cyane iyo dosiye asigura ko ugufata Rukuki kari kabaye nk'agashavu k'ubutegetsi kubera ukubura abatwara ishyirahamwe ACAT yakorera.
Uguharanira agateka kazi na muntu rero kugira ibyiyumviro byo guharanira ineza ya bose udaharanira iy'utwara si icaha gishobora gutuma umuntu apfungwa ngo akatirwe umunyororo w'imyaka 30 n'ingahe. Ni intango, reka turabe n'ibikurikira. Hari abandi bantu batandukanye, abantu batavuga rumwe na leta baguma bafatwa bicwa bapfungwa bahohoterwa. Twizere ko leta igiye guhindura ingendo nabo ntibasubire guhohoterwa.
Ababuranira Jean-Marie Rukuki bemeza ko ari ingengo nziza naho kuri bo yajitevye. Gusa birenze kuvuga byinshi bakemeza ko barindiriye ko bahabwa ikopi y'iyo ngingo. Icyo bikoze bavuga ko bari bashimye kwitura sentare na inyuzwa mu gisata cya gasambura manza kuko basanze hari amategeko ajanye n'iburanishwa ry'imanza atari yakurikijwe igihe rwaburanishwa muri sentare ya mbere. Umushikirizamanza yari yagirije Rukuki ibyaha byinshi harimwo kuja mu bikorwa by'ubugumutsi, guhungabanya umutekano no gutuma leta itakaza icizere mu bantu mu ntumbero yo kwitembagaza n'ibindi. ivyo ngo yabicisha mu kubandanya yegeranya uburyo buvuye mu mahanga bwo gushigikira ibikogwa by'ubugumutsi. Ingingo nshasha igabanya igihano ca rukuki yerekana ko haragahaze mu byemezo by'uko ivyo byaha byose byakozwe, maze sentare itegeka ko igihano kigabanuka gushika ku mwaka wo gufungwa n'ihadabu y'ibihumbi 50 vy'amarundi. Maitre Dieudonné Bashirashize atangazwa n'ingene ubutungane bugiye kumenya ukuri inyuma y'imyaka itatu. Yikeka ko igihugu coba kiriko kirikundwa kaza ku makungu, ubona ko ubumwe bwa Buraya bwatangaje ko bugiye kuraba ko bwo kuri bihano by'ubutunzi ku Burundi, kuko nkuko userukira ubumwe bwa Buraya yabivuze, umukuru w'igihugu ari mu nzira nziza yo kugarukana icizere. Abaharani agateka kazi na muntu basaba ko nabandi bafungi ubusa bore kugwa.
Sinzi rero ko ubutungane bwikubisa gashi nuko bwakubiswa gashi kubera inyungu bo bariko bararondera mu biganiro n'ishira hamwe ry'umwe bwa Buraya, bigaragaza kumengo nukuresha. Ariko igihambaye kwari uko leta idakora iraba amaronko iri kwirarondera ku bantu bayifasha, ahubwo ikabohora ubutungane bugatunganiriza bose atankunzi. Kwabandi baciriwe imanza z'akarenganyo nk'abenizo nta zone zigafutwa nk'uko izambere zifudise, ikore kugira ngo itunganirize bose.
Nishirame akate Burundi yakorera rirashima iyo ngingo yamara Armel Niyongere aritwara yabwijwe ya Amerika ko ataragira kugira ico bavuze, kuko nabo nyene bakirindiriye ko bahabwa ikopi y'iyo ngingo. Ukurikije uko igitabo mpanavyaha cu Burundi kivuga, uwuciriwe igihano gito kuco yaramaze afunzwe acabwa uburenganzira bwo kurekugwa. Umwe mu bunganira Rukuki yemeje ko atakindi gikurikira atari uko uyu mugabo w'abana batatu nawe narekugwa. Pierre Clavé Niyonkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.
Tugushimire Pierre Clavé. Tuve mu Burundi dukubitire muri Republika ya Demokrasi ya Kongo. Abayobozi bo mu bwoko bw'abanyamurenge bo mu bice bitandukanye byo mu Minembwe muri territoire ya Fizi intara ya Kivu yo mu Manuko bariyamiriza imigwi y'abagwanyi ishaka kwirukana abanyamurenge muri Kongo no kubakubira ahantu hamwe. Inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari Uvira.
Intabaza y'abayobozi b'abanyamurenge bakomoka mu misozi miremire ya territoire ya Fizi, Uvira ndetse n'Itombwe ikubiye mu ibaruwa bandikiye Perezida Tshisekedi wa Republika ya Demokrasi ya Kongo. Aba banyamurenge bavuga yuko kuva mu mwaka w'2017 kugeza uyu munsi bagiye bagabwa bitero n'inyeshamba za Mayimayi zifatikanyije n'inyeshamba z'Abarundi za Red Tabara na FNL bayobowe na Gisiga Nanzabampe Mahamwe na Alexis Nduwije. Aba bose ni Abarundi bagwanya ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ndayinda Karojo ni umuyobozi wa lokalite ya Kivumu kandi n'umwe mu bashize umukono kuri urwandiko.
Kuva 2017 habayeho itotezwa, kunyagwa inka, kwicwa kw'abantu, gusenywa kw'amazu kandi ino mu misozi miremire. Intambara ikabera mu Minembwe, ikabera mu Turambo, ikabera mu Kamondo, ikabera mu Mijombo, ikabera mu Rurambo, ariko itagera kwa Murima, itagera Baraka, itagera Uvira. Tubonye ko iyo ntambara ari intambara ishaka kudutsembatsemba, kandi uko zirwana ari igisirikare gituye hano kivuga ati aba bantu gahunda yacu gukora shishi wabo wabo mu Rwanda, abandi gahunda yabo ni ukubamara, kandi tuzi ko turi abakongomani. Nicyo gituma twandikiye Perezida nyakubahwa chef de l'etat, umukuru w'igihugu cyacu, kugira ngo tumumenyeshe ibibazo bihari bibera hano mu misozi miremire.
Aba bayobozi banditse ibaruwa bakopi umuyobozi w'umuryango w'abibumbye n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, bagaragaza uruhare rw'ingabo za Kongo mu gukorana n'abo Mayimayi mu kubica no kubanyaga ibyabo. Nanone Ndahinda Karojo arakomeza asobanura.
Bagaragaje n'abasore baguye ba Kabingo ba Mayimayi baje abana bashaka kugira autodefense, ariko nanone abasirikari ba Kongo bahano kuri deuxième brigade batukinywa barabica n'imbunda za mashinigani ku masoko ku maguriro ya marché amasoko y'igihugu amasoko ya leta
ururuha rwo basirikare ba FARDC bakora mu minembwe bashinzwe gukorana n'abo mayimayi mu kugaba ibitero ku banyamurenge rugaragara kandi muri raporo y'inzobere za Roni yasohotse muri uku kwezi kwa gatandatu ayivuga yuko General Dieudonné Bateki Muhima yagize uruhare runini mu gufasha abamayimayi mu bitero bitandukanye yagiye igaba ku banyamurenge abanyamurenge basozera urwandiko rwabo bagaragaza akarengane bategwa n'abantu babo bicara bafungwa n'igisirikare cya Congo kibashinja kuba batwigwaneho ariko ndigifunge bamayimayi babica ndetse bakabatera Jason Maniragaba n'umuyobozi w'ishyirahamwe rya Sefeko mu minembwe
donc ikamanuka ikamenya reality ikaza kuri tele ikiinforma ikamenya uko abantu babayeho igarekorta les informations auprès de la population ikamenya ikibazo abanyamurenge bafite ikibazo kirashaka gukemuka dufata urugero nk'uyu mugabo Rutebuka bafunze hano c'est un civil ntabwo nari mwegeza w'umusirikare baramufashe n'umunyegi vice president w'aborozi mu minembwe bamugize umusirikare wo kwa makanika ataranakandagira n'umunsi n'umwe urumva deje icyo gihe abo bamwambitse iryo koti babakeneye gutera ikibazo babakeneye gutera intambara mu karere kumva leta yaje igafata informasi ikamenya informasiyo y'ukuri icyo gihe amahoro araboneka mu karere iyo donc leta au niveau de la hiérarchie ntabwo ifite informasiyo ntifite amakuru ntabwo babizi babaheza amakuru atariyo
urwandiko rusohotse mu gihe umuyobozi mukuru wa gisirikare mu ntara ya Kivuye General Major Bob Ngoyi Kilubi ari mu minembwe kureba uburyo yakemura ibibazo bimaze iminsi bihavugwa biri mu myigaragambyo y'abagore batewe n'ifunga rya Rutebuka n'umugore we ndetse n'umwana wabo w'uruhinja Vedasinga bwo kubwaradijwe rya Amerika ubira mu ntara ya Kivuye
urakoze Vedaste naho mu Rwanda ibitaro vya Kanyinya bivura abagwayi ba COVID-19 byasubiye kuvurirwamwo abagwayi biyo ndwara inyuma y'amezi agera kuri 6 byari bimaze byugawe asumta kabo yaraduha idonido kuri iyi nkuru
Kubera ubwiyongere budasanzwe bw'abarwayi bashya ba COVID-19 burimo kugaragara mu gihugu cyane cyane mu mujyi wa Kigali kuva kuri iki cyumweru ibitaro bya Kanyinya biri mu karere ka Nyarugenge byari bimaze amezi 6 bifunze byongeye kwifashishwa mu kwita ku barwayi ba COVID-19 ibi bitaro bizwi ko ari byo byatangirijwemo igikorwa cyo kuvura COVID-19 byaje gufungwa abarwayi bagabanutse mu gihugu abari basigaye bashyirwa mu bitaro bya Nyarugenge biri mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali muganga Nkeshimana Menelas yabwira Ijwi rya Amerika kubwiyongere bwa COVID-19 bushobora kuzatuma n'ibindi bitaro biri hirya no hino mu gihugu bizafungurwa nabyo
ibyo biko byombi byafunzwe atabarwayi bakirimo ururimi bari yangiye kuzamuka hamwe na hamwe agomba kongera gufungura bitewe n'umurwayi hari abatarembye bashobora kuvurirwa Kanyinya cyangwa se ahandi muri province hagenewe na COVID kuko ntago tuvanga abarwayi ba COVID n'abarwayi basanzwe mu bitaro
ese usibye Kanyinya yari yarafunze hari n'ibindi bigo byo mu ntara byari byarafunzwe n'ibyo bishobora kongera gufungurwa
cyane rwose adufite ama treatment center nko ku kiriwa Kimpombo je barafunze sari henshi hagiye hafungwa ibigo bivurira umurwayi wa COVID kuko bari bagabanze
Minisiteri y'ubuzima itangaza ko muri aya mezi abiri ashize umubare w'abandura COVID-19 ugenda urushaho kwiyongera umunsi ku munsi mibare itangazwa n'iyi minisiteri igaragaza ko mu mezi abiri gusa umubare w'abanduye COVID-19 wiyongereho 6,683 uvuye ku 23,934 ugera ku 30,517 umubare w'abarwayi bitabwaho wavuye ku 2,000 ugera kuri 3,566 mu gihe abarembye bo bikubye kabiri kuva kuri 6,613 abitabye Imana nabo biyongereho 53 kuko bavuye kuri 3,326 bagera kuri 3,079 muri uku kwezi kwa gatandatu ubwo byabaye nk'ibidasanzwe kuko nibwo bwa mbere mu Rwanda hagaragaye abantu 669 banduye umunsi umwe benshi biganje mu mujyi wa Kigali kuko honyine hari hafite abagera ku 192 bitaro bya Nyarugenge nibyo byari bisigaye byita ku barwayi ba COVID-19 nyuma yaho ibya Kanyinya ndetse na Niboyi muri Kicukiro bifungiwe ibi bitaro bya Nyarugenge bifite ibitanda bisaga 130 bishyirwaho indembe za COVID-19 kandi byose byagaragaraga ko ubushobozi bwo kwakira bugenda bushira ariyo mpamvu Minisiteri y'ubuzima yongeye gusubizaho ibitaro bya Kanyinya ubu bwiyongere buraba mu gihe umubare w'abakingiwe nabo ukomeje kuba hasi Minisiteri y'ubuzima irutse gutangaza ko no mu bakingiwe hamaze kubonekamo abantu 400 banduye COVID-19 Dr. Nkeshimana umuganga ukurikirana ubuvuzi bwa COVID mu gihugu nabyo yabibwiye Ijwi rya Amerika
uzasanga mu bantu bakingiwe bahaye inkingo zombi za COVID-19 niba bakoresha AstraZeneca cyangwa Pfizer usanga bakingiwe inkingo ebyiri nk'uko ziri recommended usanga abarwara bibakeye abarwara bakagira ibimenyetso byo kuremba bakeye abapfa bakaba bakeya cyane gukingirwa bituma utagira ibyago byo kurwara ujye kwa muganga cyangwa se ngo ube watakariza ubuzima ariko ntabwo bikuvuza guhosting iyo virusi ngo ube wanayanduza n'abandi niyo mpamvu nabo bagomba kubahiriza ingamba kuko barakingiwe yego ariko bafite inshingano zo kurinda abo bana bo ababyeyi babo abarimu abanyeshuri.
Minisiteri y'ubuzima ivuga ko guhera mu kwezi kwa gatatu 2020 abamaze kwandura COVID-19 ari 30,313 mu gihe abamaze gukira bagera ku 26,704 abakirwaye bo baragera ku 3,227 barimo abasaga 2,900 barwarira mu ngo zabo batarembye naho bamaze guhitanwa n'iyi ndwara bo baragera kuri 381. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Muri Congo, Perezida Felix Tshisekedi yasubiye kugendera igisagara cya Goma kuva ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije aturutse I Bunia mu ntara ya Ituri amaze kuva I Beni Butembo uburaruko bw'intara ya Kivu yo mu buraruko aho yemeye kuzana amahoro vyanse bikunze. Yasobanuriye abanyagihugu baho icatumye asubiriza abategetsi b'abasivile n'abasirikare. Umumenyesha makuru wacu Ali Asanka Darius ari Goma niyo nkuru dufiti.
Bitewe nuko Perezida wa Repubulika Felix Antoine Tshisekedi yabasezeye kugarukana igisubizo ku kibazo cy'umutekano ubwo yahageze ubwa mbere bikaba byaratinze abaturage bibe nibo baracyafite icyizere ku mutegetsi w'igihugu bakaba bizera yuko ibyo yavuze imbere y'abanyamakuru n'abaturage byagira akamaro. Kizito Binihangi ni umwe mu bahagarariye Societe Civile Beni kandi dufite icyizere yuko kugera hano kwa Perezida wa Repubulika biri budufashe kubona amahoro. Nibyo yadusezeye kandi nibyo twifuza. Bashaka yuko umutekano ugaruka. Ibyo bya ADF n'ibindi by'inyeshyamba birangire kandi amahoro yongere kugaruka tubeho nk'abandi. Kakure saa sita ni umudepite watoye Rubero mu majyaruguru y'intara ya Kivu. We aravuga ko bidahagije gusura abaturage perezida na guverinoma ye bashaka ikindi gisubizo gitari cyo kugurana abategetsi b'abasivili n'abasirikare. Igihe umukuru w'igihugu akoze uruzinduko nk'uko birasaba ko umutekano ugaruka n'ubwicanyi bukarangira tukumva yuko bya ADF ntibikiriho. Bwira yuko abigereho neza birasaba ko perezida asimbura abasirikare abapolisi n'abandi bashinzwe umutekano bari muri Beni babajyane mu zindi ntara hatari Ituri na Kivu ya ruguru bakazana abandi kubera ko buri kanya sosiyete sivile n'abandi batanga ubuhamya ko hari abofisiye b'abasirikare bakorana n'inyeshyamba. Ahubwo twashakaga yuko perezida yasigara I Beni cyangwa Bunia ari gutegeka wenyine ingabo. Muri rusange abaturage bafite ibitekerezo bitandukanye ku byerekeye uruzinduko rwa Felix Tshisekedi ukiri Goma kugeza n'ubu. Igihe cy'amatora twagiraga yuko amahoro ari bugaruke hose. Hashize imyaka irenga 20 abantu bari kwicwa, kwibwa no gukubitwa. Kuri njyewe nta kigenda, nta cyahindutse kuva Tshisekedi ari ku butegetsi. Ahora ari kudusezera amahoro ariko ntacyo twari twabona. Ntabwo azi ko imyaka ye iri gushira. Wewe na amahoro gusa. Yaza ataza ni kimwe, turashaka amahoro kugira ngo dukomeze gukora akazi kacu. Perezida Ariano twamubonye ari kugibene Butembo n'ahandi, aho radusezera yuko amahoro azagaruka. Turarindiriye, hamaze imyaka myinshi nta mahoro tugira. Dufite icyizere yuko icyo kibazo kiri bukemuke ubwo amaze gukora urwo ruzinduko. Ali Asanka Darius, Ijwi rya Amerika.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira.
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7.
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8.
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4.
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.
N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Radijwi de Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi naha aya makuru yakakanya garukiye mwakoze kudutega matwi mugira umunsi mwiza w'amahoro n'amahigwe mubandanya kumviriza radio yanyu Ijwi de Amerika.